Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri ni kenekerezo ya 2023 Kigarama n'umwaka w'ibihumbi 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba cyakawe cyabahaye imiriro cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba asa kubashimikiye kuri zingi nkuru nkuru zikurikira abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Congo bariko bagwana n'umuhari M23 Mungengera zikiyaga Tanganyika basaba gutahukanwa nk'abandi batewe ubwoba n'amakenga ko bategetswe kwambara umwambaro w'abasirikare ba Congo bagiye kurwana. Umugambi emese ubona ko ishyirahamwe CPGL rihurikiyemo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini rikwiye kunagurwa akaba ari naryo riturira umuti ibibazo byo mu karere k'ibiyaga binini. Muri ano makuru muraza gukurikira Alexis Nduwije arongoye umugambwe MSD. Abiyunguruza bakoresheje ibarabara numero 3 bariduga bavuga ko itike yo kuyunguruza iriko iduzwa ku rugero ruteye ubwoba. Basaba abajejwe intwaro y'ipolisi kubikanira hafi icyo kibazo. Abunguruza abantu bavuga ko iryo duzwa ry'ibiciro iriko riva kwikena ry'ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu. Aya n'ayandi mu kanya sanka.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasiye paramutse. Abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Congo mu ntambara y'umuhari M23 mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika basaba gutahukanwa nk'abandi. Abo basirikare bavuga kandi ko batewe ubwoba n'amakenga n'itegeko bahawe n'ababarongoye ryo gusubira kurwana bambaye umwambaro w'ingabo za Congo FARDC idunido na Bonfils Niyongere.
Abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Congo muri kino gihe ni brigade zibiri zigizwe n'amabataya atandatu kongera ko bataya zibiri zivuga ko zavuye mu rumonge zaziherutse gutaha zivuye mu gihugu cya Congo. Ni ukuvuga ko ari abasirikare barenga 5,000. Brigade yahoze Mwenga ubu iri Karimi no mu micungararo yaho, nayo brigade igira kabiri irimo batayo zahora mu misozi miremire ahitwa Ho Plateau ziri mu micungararo ya Baraka no mu gisagara cya Baraka. Kuri izo batayo zitandatu hiyongera ko batayo zibiri zavuye mu rumonge zari zatahukanywe mu Burundi zishikizwa mu bice bya Ubuwari, Mutambara na Swima. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko bamaze gutakaza bamwe mu basirikare bakomeretse n'abasize ubuzima mu ntambara zabereye mu bice bya Mboko na Makobola. Abo basirikare basaba gutahukanwa bigikunda ngo kuko hamwe umuhari M23 wugenzura ikiyaga Tanganyika ku ruhande rwa Congo bizobagora gutahukanwa hadakoreshejwe indege. Ikindi basaba nukureka gutegeka kwambikwa imyambaro y'ingabo za Congo FARDC ngo kuko kuva muri Kivu yo mu buraruko bawambaye ngo ntibigeze boroherwa. Basaba nyabu na leta y'u Burundi kwemanga ko ifite abasirikare mu gihugu cya Congo aho kuvuga ko yabakuyeyo yubahiriza amasezerano ya Washington kandi hariya abasirikare barenga 5,000. Ku ruhande rwa M23 ku mbuga za X bavuga ko bahanganye n'igisirikare cya Congo nabo bafatikanije harimo Wazalendo FDL n'igisirikare cy'u Burundi. Naye ku ruhande rwa leta y'u Burundi inyuma yaho umukuru w'ingabo avugiye ko bakuwe muri Congo mu kubahiriza amasezerano ya Washington nta bundi butumwa baratanga kiretse ko umukuru w'igihugu mu kwifuriza umwaka mushasha Intwara Miheto yababwiye ko bo kwitegura intambara n'umubanyi wo mu buraruko bw'igihugu cacu. Yongera abemerera guha igisirikare ubuhinga bugezweho kugira ngo bazoshobore gutsinda iyo ntambara. Imvugo abatari bake banegura kuko bavuga ko igisirikare kidashoboye guhangana n'umuhari M23 ngo kibutsinde kitoshobora guhangana n'ibisirikare by'ibindi bihugu.
Murakoze Bonfils Niyongere. Inzira ishoboka kugira imigenderanire y'ibihugu byo mu karere ishobore kunaguka aruko ibibazo byose byoterwa umuti mashirahamwe yo mu karere cy'ibihugu bihurikiyemo ibyo bivugwa na Alexis Nduhije arongoye umugambi MSD aho wabona ko ishyirahamwe CPGL rihuza ibihugu bitatu byo mu biyaga binini u Burundi u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwari Rusange ya Congo rikwiye kunagurwa gutyo ibibazo byose byo mu karere bigatorerwa umuti muri iryo shyirahamwe ariko ibyo byose kugira ngo bishoboke ari uko intambara zihagarara tega amatwi Alexis Nduhije arongoye umugambi MSD akaba yabishikirije kuno wa mbere mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru
ibibazo byose uno munsi biri mu karere tusubiye mu ntuze ya CPGL tugashobora gutora inyishu mu bibazo by'imigenderanire mu bibazo by'ubutunzi kugira ngo dushobore kudandaza zabaye nk'akarorero tugiye muri mwibuke neza yuko CPGL ari ihuriro y'ibihugu byatwawe n'Ababiligi hanyuma ijya bita EAC ni ihuriro y'ibihugu byatwawe n'Abongereza rero naho twama tuvuga yuko twese turi abanyafurika tukundana nta byo gukundana bihari mu byo gutwara hari inyungu gusa twebwe twemeranije yuko inyungu zacu ibihugu bitatu Burundi Rwanda na Congo inyungu zacu ari zimwe tukavuga tuti dufite isoko irenga abantu imiliyoni ijana tugiye kuvugana n'abajya bahora batwarwa n'Abongereza tugenda tubabwira isoko dufite ingene aringana nabona isoko ryabo ingene aringana tuti rero twobigenza gute kugira mutere imbere abanyagihugu b'iwanyu batere imbere n'abi wacu batere imbere iyo byose twobicisha mu biganiro mugabo turi kumwe twese bon hariho inyishu nyinshi muri izo bibazo twebwe muri MSD dufise mu gihe bo twumviriza cyange bakemera igihugu cyacu kigasubira niteka twebwe agateka abarundi bakaronga agateka kabo turashobora gukora neza mu kugira ngo tuteze imbere imigenderanire n'umyumvikano n'iterambere muri ivyo bihugu vyacu nama mvuga yuko abarundi atabumera bw'Imana twize na twebwe dushobora gukora dufise aho dukorera tugatera imbere ca mbere ukeneye nuko tugira igihugu nico kintu ca mbere gihambaye ko turabibona turabizi kandi abarundi bose bavyumva ndibaze Imana yodufasha aba tugasubira tukaronka agahengwe ko gusubira mu mahoro umuntu wese azotwara aze yitwararike kutomora abarundi mu gihugu cyabo kuko birababaza cyane cyangwa kubafungira ubusa kubarenganya izo bintu bibiri ni twabishobora tuba turiko turatangura kuja mu iterambere
inzamba
ibiciro byo kuyunguruza kwibarabara ry'igihugu nomero zitatu biriko biraduga ku rugero runini abiyunguruza bariduga bagasaba intwaro n'igipolisi gukurikiranira hafi ibiriko biraba abunguruza abantu n'ibintu bo bavuga ko bariko baduza ibiciro ku mvu z'ubukene bw'ibitoro cy'ubwoko bw'amazutu kitariko kiraboneka neza ni nkuru ya Julienne Muzinga
bamwe mu biyunguruza bava mu gisagara ca Bujumbura berekeza mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Burunga babwirwa ko imiduga yose ishika ku bituro idakora ahubwo kwijanye no gukorwa mu nganda za Buyenzi n'ahandi ayo modoka ari ziba zigiye gupakirira mu Kinyegero abapakira ku mugaragaro bamenyesha ko badahagarara mu Rumonge ahubwo ko babandanya muri komine Nyanza abiyunguruza baja mu Rumonge bategekwa kuriha ibihumbi 30 ku rugendo ruriho amafaranga 7000 ku giciro cha leta ahabunguruza abantu n'ibintu basigura ko badahagarara mu gisagara ca Rumonge izo ngorane nizo ziboneka mu biyunguruza bava mu gisagara ca Rumonge baja mu zindi komine nka Bururi na Nyanzarake no mu bindi bice byo mu Rumonge amakuru ava muri abo biyunguruza avuga ko bidoga kubwabo ibiciro biriko biduzwa ku mvo z'iminsi mikuru irangiza umwaka ku ruhande rwabo abunguruza abantu n'ibintu bo bemeza ko ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu byabuze bamwe basigura ko mu gihe bitariko biraboneka ku mastasiyo bahora baja kukirondera mu gice cya Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na RDC ariko ko bigorana muri iki gihe imipaka itarengana igitoro cyahora kigurishwa muri icyo gice byahora bituruka muri Congo abanyagihugu basaba abajeje intwaro n'abajeje umutekano gukurikirana hafi icyo kibazo kugira ngo gitorerwe umuti.
Urakoze Julienne Muzinga dutandukire igisata kijanye n'indero imidogo n'imyinshi mu babyeyi barereye ku ishuri shingiro Kizi muri komine Muyinga iri mu ntara ya Buhumuza. Iryo shuri ryigisha kuva mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Mu nyuma abanyeshuri batari bake bahitamo guheba ishuri kuko badashobora kugira ingendo ndende zo kuja kubandaniriza ibyigwa kure mu yandi mashuri. Ababyeyi babo basaba abategetsi babijejwe gukora ibishoboka kugira ngo iryo shuri rishobore gutunganya inyigisho z'inyuma y'umwaka wa gatandatu. Ni nkuru ya Jean George Kibogora.
Uko amakuru dukora muri iyo komini ya Muyinga abitumenyesha, ubukene bw'amasomero bumaze igihe bwibonekeza kuri iryo shuri shingiro ngo nibwo burajishinga ababyeyi barereye kuri iryo shuri. Ababyeyi ngo bidoga bavuga ko abana babo bahereje umwaka wa gatandatu baca barungikwa kwiga mu mwaka w'indwi ku mashuri ya Kimanga na Gikwiye, naye akaba ari kure y'imitumba abo bana basanzwe babako, bigatuma batari bake baca baha ishuri kubera ingendo nini bagira kugira bashike kuri ayo mashuri. Ababyeyi basaba ko iryo shuri ryo kwagurwa maze abana babo bagashobora kubandaniriza ibyigwa kuri iryo shuri nyene.
Jewe ukuntu ndabibona n'aba bana biga kuri Mekofo Kizi, mbona umenga Leta hari icyo yadufasha nk'ababyeyi, kuko abana bacu iyo bize bagahera mu bya mbere bagashika mu bya gatandatu, hanyuma bagahava umenga bagiye mu yindi misozi bagenda kure, nubona ko botwunganira bakatusubirizaho ayo mashuri kandi Leta yabikoze.
Umuyobozi w'iryo shuri shingiro rya Kizi Emerisha arahumuriza ababyeyi barereye kuri iryo shuri, amenyesha ko umwaka w'ishuri mushasha uzotangura byatunganye ngo kuko haherutse kubakwa ibirasi bine bishasha.
Twebwe mu ndinganizo y'ishuri ya Ekofo Kizi yari isanzwe iva mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Mu byo rero twasaba mu myaka iheze, twarasaba ko ngaha kuri Ekofo Kizi hashobora kuba abantu bashobora kwiga mu mwaka w'indwi, umunani n'uw'icenda, ariko kandi twari dusanzwe tudafite n'ibirasi bikwiye. Ko twari guhamba tubikiza ibyo byari seminari kiba ariko kunyubakira ibirasi bishika bitanu na biro, kandi na hariya hepfo nyene kuri lise seminari kiba naho nyine ubu natwara y'abana kugira ngo ishobore gume gifashe nkuko ari ishobore. Murazi ko iyo hari fasire hatagira abantu tumego si ishuri, rero birashoboka ko bashobora kumpa ishuri ryo mwaka w'indwi.
Twamenyesha ko hari haciye imyaka itanu yose kuri iryo shuri shingiro rya Kizi hatagira igice cya kandi cy'ishuri shingiro gisa ya komine yaho Ikizi nyene ikaba yarugaye bivuye kubura abanyeshuri.
Urakoze Jean George Kibogora. Mbere yo gusozera n'amakuru mukurikire ya Kamu gategwa n'urunani rw'amashirahamwe akorana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Mariya we akaje ni kazirum ikikingo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yihaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cadusizemo ibikomere bitagaragara. Erega ubona benshi bagenda barapfuye bimwe bita gupfuhagaze.
Uti ibikomere reka muntu we uzi kugira igikomere utereka muganga ngo akivure, ukababara aho utereka umugenzi ngo hakande. Abari bageze kurushinga barashinguwe, iyi mibabaro n'agahinda bitaha imitima. Aho naho nuko tutavuze abacu baburiwe irengero, tugihanze amaso inzira ngo bazogaruka.
Mbega irya gihe cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Kamakungu yahagurutse agasemera yabonye amabi turiko turakorerwa mu Burundi byahereye, uza abataye izabo barahunga igihugu uko bangana kandi mu bice byose habaye kuvugira ku maradiyo gusa.
Burya nabumvirije kera ntimwicwe n'agahinda. Oya namba ku itariki mirongo ibiri na gitanu Gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho huguruwe ku mugaragaro amatohoza y'amabi yakorewe mu Burundi. Iyo ngingo yafashije igikorwa gikomeye.
Babanje bishwe no kutamenya wa muntu, tubwire
aho ubona ku itariki mirongo ibiri na gitanu Gitugutu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni nk'irembo ryakinguriwe benshi. Urunani rw'abashingwamanza bari bahagarariye abakorewe amabi ndetse n'imiryango yabo bifadikanije n'ayandi mashyirahamwe atandukanye. Ibirego birenga ibihumbi bibiri byaratanzwe ku bakorewe amabi ndetse no ku miryango yabo. Mu minsi mike bibaye Uburundi bwaciye bwikura mu masezerano y'i Rome, ayo nayo akaba yerekana ivyaha sentare mpuzamakungu mpanabyaha ishobora gukurikirana mu Burundi.
Yo none wumva twanze ikigaye,
subiza umutima munda. Kwikuramo ku Burundi mu masezerano y'i Rome ntibibuza uburenganzira sentare mpuzamakungu mpanabyaha gukorera ku mabi yakozwe mu Burundi imbere y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. ako nakamo kuru nari kwa mashira hamwe yo mu Burundi akorana na Sentare mpuzamakunguma na vyaha CEPCPI.
Ino kura kukamu duche dusozera no makuru nkabashimiye n'ubwo mwese mutsede yomi gashimira n'abagenzi anje umwe wese ubikiciwe bamfashe kwatukaniriza mugire aho mwamubahoye mubanye mu byanyu agahwanda.